Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu muri studio y'indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uno munsi ni tariki zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Winnie Mandela ni umutambukanyi w'uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo. Nyakwigendera Nelson Mandela aheruka kwitaba umuremyi ku itariki zibiri z'uku kwezi kwa kane. Winnie Mandela yari umuntu ki, umukenyezi cyangwa umwigeme? Ahari hose ku isi yo kwiga iki kuri Winnie Mandela, uwo mukenyezi w'imboneza? Kuri uno munsi wa gatanu rero, aho tuganira ku bibazo ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme, niwe tugiye kuganira ko ubuzima bwiwe n'ukuntu bwofasha abo bigeme n'abakenyezi. Kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri uyu mukenyezi w'imboneza Winnie Mandela. Nimero ni yayindi nyene ni 1-202-441-9931. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise, ni ya saha tubashikiriza ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa gatanu tubashikiriza tucanye tukaganira ku bibazo n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Uno munsi tugiye kuganira ku buzima bwa Winnie Madikizela Mandela. Winnie Mandela ni yahoze ari umutambukanyi w'uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo. Nyakwigendera Nelson Mandela yitavye umuremyi. Winnie Mandela yarafise yitavye umuremyi muri uku kwezi, itariki zibiri zo ku kwezi kwa kane. Yarafise imyaka 81, akaba yitavye umuremyi aho yaragwariye mu bitaro vy'i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe Victor Dlamini, yashikirije itangazo avuga ati: "Ni n'umubabaro mwinshi tumenyeshe yuko Mandela Winnie Madikizela Mandela yitavye umuremyi mu bitaro vy'i Mill Park i Johannesburg ku munsi wa kabiri, itariki zibiri z'ukwezi kwa kane. Winnie Mandela yubakanye n'umushingantahe wiwe Mandela mu mwaka w'1956, bahava barahukana mu mwaka wa 1996. Hari nyuma y'imyaka ibiri gusa Nelson Mandela abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure muri Afrika y'Epfo. Madamu Winnie Mandela yaramaze ikiringo c'umwaka umwe akitswe n'amagara. Umuvugizi wiwe yavuze ko yitavye umuremyi aho yarakikujwe n'umuryango wiwe aho mu bitaro vy'i Milk Park muri Johannesburg. Reka rero twakire umutumire wacu w'uno munsi, ni Regine, ni Madame Regine Chirondeye. Madame Regina agiye kudufasha kumva kumenya vyinshi kuri Winnie Mandela. Ariko mbere yuko twakira umutumire wacu, reka tubanze twumve inkuru mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yadushikirije ku bijanye n'ubuzima bwa Winnie Mandela, yateguwe n'abamenyeshamakuru hano ku Radio Ijwi rya Amerika.
Nelson Mandela, perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo, yari umuntu ukomeye mu ishyaka ANC riri ku butegetsi kandi yagize imyanya inyuranye muri guverinoma. Azwi cyane nk'uwari ku ruhembe rw'imbere mu barwanyije ubutegetsi bw'abagashaka buhake muri Afurika y'Epfo. Ibihumbi by'abantu baje ku rugo rwe mu mujyi wa Soweto mu nkengero za Johannesburg kumusezeraho kuri uyu wa mbere. Barimo baririmba banabyinira mu rugo rwa Winnie Mandela mu rwego rwo kumuha icyubahiro ko kwitangira bene wabo. Iyo mbaga y'abantu babererekeye imodoka za Perezida Cyril Ramaphosa wagize ati: "Urupfu rwa Winnie Madikizela Mandela ni igihombo gikomeye ko ari mu bagore bashikamye ku rugamba twarimo yababajwe bikomeye n'ubutegetsi bw'abagashaka buhake yarafunzwe yaraciwe yafashwe nabi bikabije kandi uretse gutandukanywa n'umugabo we yatandukanywe n'abana n'ababyeyi be Winnie Mandela yabaye umugore wa Nelson Mandela imyaka 38 ariko imyinshi muri iyo umugabo yari mu buroko ubwo yakatirwaga gufunga ubuzima bwose mu 1964 Winnie yakomeje kurwanya apartheid arafungwa arahunga kandi guverinema aramutotezaga imuhoye ibikorwa bye muri icyo gihe yamenyekanye cyane mu burengerazuba kubera kurwanira uburenganzira bwa muntu yaje gutandukana na Nelson Mandela nyuma gato yuko afungurwa bitandukanye n'umugabo we Winnie yaranzwe no kutihanganira abazungu banyamuke yagiye avugwaho gutoteza gushimuta ruswa n'ubujura byatumye ajyanwa mu nkiko mu 2003 igihano yari yakatiwe cyaje gukurwaho umucamanza amaze kuvuga ko ibyo yakoze atabikoze mu nyungu ze bwite yaje gusubira muri politike mu 2007 kandi yari umutungo ukomeye w'ishyaka ANC riri ku butegetsi Jeff Radebe ashinzwe politike mu ishyaka ANC mu ishyaka ryacu mama Winnie Mandela yafatwaga nk'umubyeyi w'igihugu ibi byari ukuzirikana gushira amanga yagaragaje mu kwamagana ubutegetsi bw'abazungu bushingiye ku irondaruhu hatitawe ku mafuti yagize Mandela yakomeje kugaragara nk'intangarugero mu rugamba rwo guhirika ingoma y'abagashaka buhake no guha uburenganzira bungana abanyafurika y'epfo bagizwe hanini n'abirabura Stéphane Dujarric ni umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yagize ati yabaye ijwi rivuga rishize amanga mu guharanira uburenganzira bungana ku bazungu n'abirabura kandi azahora yibukwa nk'impirimbanyi itava ku izima umunyamabanga mukuru yihanganishije abanyafurika y'epfo muri rusange ndetse n'umuryango we bwite Leta izakoresha umuhango wo gushyingura mu cyubahiro Winnie Mandela ku itariki 14 z'uko kwezi kwa kane bizabanzirizwa no kumwibuka ku itariki ya 11 z'uko kwezi
Urakoze cyane Claude Ganza Munyamagana ni inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika mu majwi ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana nkuko twabibabwiye umutumire wacu no munsi ni Madame Regine Chirondeye n'umukenyezi w'umurundikazi aba muri Canada hari mu mboneza z'abakenyezi mu Burundi benshi bamuzi mu bijanye no guhasha amabi akoregwa abakenyezi na cane cane ugukubita abagore n'abigeme no kubafata ku nguvu n'ibindi Regine yarakoze muri byinshi bijanye n'agateka kazi na muntu n'agateka k'umukenyezi yize kaminuza mu bijanye n'imibano ineza y'abanyagihugu hamwe n'amategeko muri Canada yarize kandi nibijanye n'uburyo abakenyezi batorera inyishu amatati femme et resolution des conflits ubu akora mu bijanye no kwihweza ingene ubumenyi buva mu bushakashatsi bwo hindugwa mu migambi akorera leta ya Canada numu mama w'abana bane Regina rero giye kudufasha kwishura bimwe mu bibazo byerekeye ubuzima bwa Madame Winnie Madikizela Mandela n'uburyo ubuzima bwiwe bwofasha buri mukenyezi canke umwigeme ahari hose Ndabaramukije cyane Madame Regine Chirondeye kaze mu kiganiro muri sanga.
Amahoro neza. Murakomeye.
Yego turakomeye turagushimiye cyane kwakira ubutumire kwemera ubutumire bwa kino kiganiro ngo dufashe kumenya byinshi kuri Madame Winnie Mandela. Urazi byinshi kuri uyu mukenyezi umupfasoni aheruka kwitaba Imana urafise n'ugwandiko waragize analyse ijanye n'abakenyezi harimo Winnie Mandela wasanze ari umukenyezi ameza ate kuri wewe Winnie Mandela n'umukenyezi ameza ate yarameza ate
Vyinshi mwabivuze muri iyo video mushobora muherere kuvuga Winnie Mandela ari umukenyezi w'intwari intwari y'ukuri yari umunyepolitike ku giti ciwe ntiyari umunyepolitike gusa kubera yari mukamandela icyo nicyo kintu gikuru mutereza kumva abantu benshi bari kumwe muri politike baramwitiranije bibaza ko yo bari Madame Mandela ariko aguma bereka ko ari wili wenyine ku giti ciwe icyo nicyo mu bintu bikuru byatumye haba ibibazo hagati yawe na cyane cyane abatwara abagabo ndabivuze neza abashina ntahe abagabo uko mushaka kubita kose bari muri ANC basangiye urugamba mu bisanzwe bakandika cyarituma bamera nk'abaja kubiri mu migambi mu ntumbero boha ANC
Bavuze ikintu gihambaye cyane uti yari umukenyezi w'umunyepolitike ku giti ciwe kumbure na mbere yuko umugabo wava mu gasho kuko umugabo yarapfunzwe ikiringo kirekire cyane muri ico kiringo umugabo yarapfunzwe yabandanyije akora politike yarayikora
ahubwo niwe yayikoze nyene kuko mwibuke ko Nelson Mandela yafunzwe muri muri 1963 nihenze 1963 hanyuma amara y'imyaka 27 ajanye n'abantu bakomeye cyane muri bategetsi ba ANC no kuvuga umutwe wa ANC barawuciye bawushya mu munyororo we arasigara asigaye icyo yakoze yakirekana ko Mandela tafunzwe Nelson Mandela tafunzwe ko wini asigaye arakora bikishemeje abandi bose baza ari bato kuri we ababa Ramaphosa Ramaphosa ababa abandi benshi baje badafunzwe urumva Walter Sisulu arafunzwe abandi bose barafunzwe hata havuka abajeune aba bato bato Oliver Tambo biko abandi bari bato kuri Mandela baravyuka kuri leadership ya Mandela ya Winnie Mandela. Winnie Mandela niwe umutwe wa ANC mu myaka 27 indwi Nelson yarafunzwe, ariko nagarutse kusho navuze agaca ashikana imitwe n'abashingantahe bashaka gutwara ANC uko bashaka, na cyane cyane bashaka kwigiza inyuma abantu abakenyezi nk'uko byama handi hose muri politiki, kwigiza inyuma abakenyezi nk'uko bigije inyuma Helene Suzman. Ndakubwiye Helene Suzman ni wamenye wariwe kandi yari umuntu akomeye cyane muri politiki, nk'uko bashaka kwigiza inyuma bagishaka kumwigiza inyuma nk'uko bigije inyuma Helene Suzman yari muri politiki muri ANC hamwe n'abandi bakenyezi benshi nshobora kuvuga ngaha n'abandi ntanu ushobora gutonda kuko ni benshi, ari bakenyezi benshi bashoboye, abagabo bashoboye kunumisha, uwo batashoboye kunumisha ni Winnie Mandela.
Uravuze ko hari abakenyezi benshi cyane nk'uko bivuze, abenshi ntitubazi, ntibavuzwe cyane, ntitwabamenye cyane, ariko nk'uyu Winnie Mandela wewe yitwaye ate muri uko muri ayo mabanga yari afise yuguyu muri uwo mugambwe uri ku butegetsi ANC ico gihe n'ubu, yitwaye ate nk'umukenyezi nk'umufasoni, yari umuyobozi ameze ate ico gihe?
Winnie Mandela yari umuyobozi akomeye, afise karakteri ikomeye, ni ukuvuga ko yari mwibuke ko mu myaka muri 50 gutyo bari ANC yatanguye muri 12 ikiri iri muri non violence, itagwa idakoresha violence mu kurwana ngahungu muri 50 bari batanguye kugira violence bagaturira amabatima bakica abantu nabo, kuko bari babamaze ko abantu babica baca badesida ko bagiye kufata imbunda bakagwana nabo bakagwana naba. Ibyo muribuka ko Nelson Mandela yagiye kugufungwa ni kuri ANC cyane cyane ryayitwa PRC Congress, ijya Congress yadeside ko nabo bafata inko, ni ukuvuga hari no violence deja muri ANC aho Nelson Mandela yafungwa, muribuke ko yafunzwe dayira kubera ariko araburanira abantu bagize. Winnie Mandela aca arabandanya no violence
kudakoresha ibigwanisho, kudakoresha ingufu
bikwiriye. Mwibuke ko yafunzwe amezi 16 mu buroko bwugaye, bimwe bita confinement solitaire, mu buroko bwugaye ari wenyene ajyamye ku isima amezi 16. Mwibuke ko bamufunze bamukura muri prison bakamusohora bakamusubizayo, mwibuke ubuzima bwo iyo myaka 27 Winnie yabaye ibyo. Umaze kugirirwa ibintu nk'ibyo urumva bativye bose siwe wenyene barahindura, nabo barabaviola muri iyo migambi, muri iyo yo kubaviola niho habaye bijya umwumvise bavuze yuko yoba abari bamucungereye kugira bamucungereye muri kiriya gihe, mubyumvire muri iyi context ko arondera abasoresore bamucungera amaze guhakwa kenshi cyane, amaze gufungwa kangahe, amaze kugirwa bijya ko yorondera abasoresore bamufungisha aricyo bamuhoye, murumva ko hari ikintu icyo kintu naba nakivuze nuko yari umukenyezi kuko bose barabikoze. Mwibuke ikindi kintu bamuhoye bavuga ngo yoba yaribye amafaranga, ngo yoba yaragize iki,
baramwagiriza ko
amafaranga bavuze ko yibye yayatwaye mu abantu bari kwa rakrea bari kubaroba batanguza amasosiasiyo nuko ubwo ibintu byose bibiri cyiswa kuba muhoye ko yo bayaricishije wa musore ko yo bayarafise utusore sore tumucungera nuko yo bayarije amahera nivyo byamucafuje gusa mu buzima bwe bwose nikimenyamenya nuko ba abo ndana namavuze abo bashinga ntawe bashaka kumwekarata kumukura muri politike kuko Winnie Mandela yari kuba perezida wa South Africa yepfo inyuma ya Mandela nta kibazo cyane nta nubu yaguma yitoza agasubira n'uyu munsi yo kwitoza yari kwitoza bakamutora mugabo abo bari kumwe muri politike aba bose baciye bemereja baciye baduza umutwe bamaze kukura Nelson Winnie Mandela mu nzira nibo bamugwanya kugira ngo aveho kandi nta kindi bamushoboza atari uko borondera ikintu kimukura muri ANC kuko mwibuke baramuciye ibintu ariko yagaruka kwitoza agatogwa nta Winnie Mandela kugatwe kiwe yari kuba perezida wa Afrika y'Epfo yadakugwa mu nzira nguko bakura mu nzira abarundi kaziriho abakenyezi bose muri ku isi yose bafise umutwe ukomeye mu bintu bya politiki
muravuze ko
ana wo muri mu Burusi abo batishwe iyumvire Benazir Bhutto Indira Gandhi abantu bose muzi bari bakufise umutwe ukomeye muri politiki uwo batishe baramucafuje ku mugore birakwiriye ko bavuga ko yivye niboze kwibaza ngo ko yivye biba muri Afrika y'Epfo usaba wibaza ko izina ryiwe ryononekaye kubera ngo yoba yarivye amafaranga bazi ko atarivyo yagiye
birumvikana ko hari ibintu bamwegitse ko kugerageza kumucafuza uravuze ati abafunze umugabo wiwe ni nabo bashatse kumukumira no kumwegeze no kumwegeza yo kugira ngo inguvu yarafise ntizibandanye gukomera none mu mugambwe ANC yararimwo iyo myaka yose umugabo wiwe yarafunzwe ko bari bamushigikiye ni giki cyatumye we batamushira imbere ngo bamutere intege bamuje inyuma kumbure abe umukuru w'igihugu nkuko bagize umugabo wiwe nyuma y'imyaka 27 ni giki cyatumye wewe Winnie Mandela yarafise inguvu yarafise ubwenge yarafise atashoboye gushigwa imbere n'umugambwe wiwe ngo ashobora kumbure n'umukuru w'igihugu
nivyo nakubwiye mubamucafuje mubamurekuye mubamutanze mubamubanze umugabo mugambwe wiwe bagwanira ubutegetsi barimo mbere ni nabo nyene babikoze kuko barabona ko ataho bamuca bashaka ubutegetsi batabanje gukuraho wini badashobora kutwara nibo nyene abo bakorana nibo
bamucinyize
Jacob Zuma abo bose nakubwiye Oliver Tambo abantu bose abantu bakorana nibo bamutanze kugira ngo ababise uwo mukenyezi ababise kuko yarafise umutwe ukomeye cyane nshatse kuvuga un caractère fort kandi wibuke ko we yari urumva bose baraba progressiste mugabo we yari umu progressiste buku a gauche
ni kuvuga ko abo bantu rese bose muvuze nka Jacob Zuma yahavuye abana perezida w'igihugu na ba Thabo Mbeki bose bahavuye baba mukuru w'igihugu
nta bindi habaye none ya leadership yabatwara ANC muri bo uyo mugore yari yakwiye gukura umugore muri politiki uvuze ko yivye uvuze ko akundana na naka ko afise umuhabara ivyo birakwiriye muri si yose si muri Afrika y'Epfo gusa kumwikura muri politiki
none murakeka yuko babikoze kubera ko yari umukenyezi canke kubera ko atarashoboye
Winnie Mandela yabishoboye cyane gose gutwara gutwara baramukuyemo kubera ari umukenyezi kandi babona ko yoba buza byose kuko yarakaze ntiyari umuntu yoroshe boshobora kumanipira yarafise umuntu yara umuntu yoroshye sibigene no bivuga neza yarafise character duyo yarafise nokuvuga yarabakira ku murongo nk'akarorero ndakubwire aho batsindiye aho batsindiye bose bari mukiye mu makartie mu aho abazungu bahora baba nkuko no vuga Burundi bakacha waje kubikirira bose Mandela niwe wenyene yasigaye Soweto kandi yarabagwanije
rabo mu kigwati cy'abantu aho nikora cyitwa Soweto
aho mu mukati ntawo nikora yitwa Soweto niwe wenyene na kandi bye sura hari abandi ku tazi bashoboye kuguma Soweto ariko arabuza ati nimubeke kugira iby'abandi bagize yaguma babwira ati nimureke kugira iby'abandi bagize n'ushobora guhindura sisteme ngo yihinduze icyo kimwe kandi ibyo yavuga ubu biraboneka kuko murabe neza iragi rya Nelson Mandela abakurikiye bagiye bararihindura gatonya gato gato ku buryo unya urabona ko ibyo Nelson Mandela yiyumvira ibyo Winnie Mandela yiyumvira byagiye biragenda birapunguka uravye abatotwari mu nyuma ni ukuvuga baramukuye kuko yari umu radicaliste ari agoshe ni ukuvuga ari ruhande y'abanyagihugu aguma iruhande yabo akaguma ahangana nabo mu byerekeye ingene nabo nyene bariko barahinduka nk'abazungu barakora ibyo abo bakuye bakora
ni ukuvuga ko Winnie Mandela tugerageje kumwumva neza wewe yabandanyije aba intahemuka ku byiyumviro bari batanguje bagitangura uwo muhari wabo kugwanya intwaro za kiryanisha miryango Winnie Mandela yabandanyije aba intahemuka ibyiyumviro yabigumije uko vyatanguye abandanya aba mu bigwati vy'abantu nikora kugira ngo abandanye yumva ibibazo vyabo abandanye yishura ibibazo vyabo bivuye nuko yabana nabo none tugerageje kuje imbere gato aho umugabo wavuye mu munyororo w'imyaka 27 yaciye haraciye imyaka 2 yonyene bahava baravana vyavuye kuki Nelson Mandela yoba kumbure baramugiye mu matwi bamutesha urugo bamusambuza urugo kubera uko kuntu nyene umugore wiwe mutambukanye iwe yarafise ibyiyumviro birashe ni kuki nyuma y'imyaka 2 yonyene baciye bavana
bavanye ku bintu bijanye n'ubuzima busanzwe bwo mu Kenyazi no mu Shanghai wiwe habayemo ibintu bibiri icya mbere cyari uko yagumye kuri uwo murongo yari due ariko ansete ntibari basise karakteri imwe ntibari basa ni nk'umugabo n'umugore mu bisanzwe niho bari bakimenyana kuko wibuke ko babanye imyaka 5 gusa bagaca agenda mu myaka 27 niho bari bakimenyana nk'abantu bakuje barakura bamaze imyaka wibuke wibaze umugore n'umugabo bahuye bamaze imyaka 27 basanga Winnie Mandela yarababaye yarashavuye yarakoze ibintu bijya bavuga byose yakoze yoba yarakoze nuko atabikoze ariko Nelson Mandela nkuko mu muzi n'umushinga ntahe gitonda atwarira ibintu hasi bukebuke umwe atwarira ibintu bavuga bimwe mugabo umwe abitwarira bukebuke ubundi nawe afise karakteri ikomeye hanyuma habayemo n'ibindi numva bavuga ko byoba byarimo ibintu birimo nk'ubu uko yoba yashurashuye umukenyezi ashurashuye afise umugabo afunzwe imyaka 27 baramureze ku mugabo ko yoba yarashurashuye muri iyo myaka 27 twese turi abantu wibaze ibyo nibyo byo mugabo hariho ibintu ni mu gifaransa bavuga personnel byagiye muri rujya rugo birarusambura baraguye baramenyanye ubwa mbere bakuze bafise imyaka amaze imyaka 27 adahari hariko abantu bamuremera bamuvuga nabi babandi nyene bashaka kumwekarata bararemera Mandela hanyuma
babandi nyene bahavuye baja ku butegetsi
umushinga nahe nawe kandi ashaka iteka ryiwe ni ukuvuga yararekuye Winnie Mandela kugira ngo ntahave nawe nyine abe intambanyi mu iterambere ryiwe kubera ingena meza ku bwanje ndamaze kubivuga kenshi ku bwanje Nelson Mandela yari kumujyama ko kuko hari ibintu ubona ko yoba byamu karanganije muri ingende bashage bamufunze myaka iminsi yugaranye muri confinement solitaire byo babimeze nkuko yoba yagize une petite depression yoba yafashwe n'akantu kamuba
akabonye
kasanzwe mu Nelson Mandela yamujyama ko akamugumiza ngaho akamuha
kamwihanganira
ikwiriye ikwiriye yari gukira ko yarababaye bikwiriye wibuka amazi myaka 27 ababaye ariko aragwanira umugabo murabye ikete amakete sinzi ko murasoma amakete bandikiraniye mu munyororo no ngengwa gira sohoke bandikirana amakete y'urukundo bandikirana amakete y'urukundo agira sohoke mu 90 amakete ya 80 nyene agira sohoke arerekana urukundo bafitanye na we nawe nani ni ukuvuga muri iyo myaka 2 agiye hanze urumva kumbura ayo makarakteri abiri yarahuye hanyuma cyane cyane baramuremera ikintu cya kabiri nuko yoba nawe nyine yavuze ati uyu muntu amugubije iruhande abagenzi dukorana aba bose dukorana batamukunda izo zari inkoroga nanje bimerere nabi aramurekura nawe nyene n'umugore nuke encore une fois ubirabe mu mugore n'umugore arashobora kumuheba akabandanya ubuzima politiki bw'iyi.
Urakoze cyane gose Madame Regine Chirondeye. Tugume hafi tubandanye ikiyago c'ubuzima n'umukenyezi Winnie Mandela umutambukanyi wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela nawe nyene aherekwa kwitaba Imana muri uku kwezi itariki 2 z'uku kwezi kwa 4 niwe turiko turaganira twihoheza ubuzima bwiwe n'uburyo kumbure bushobora gufasha umukenyezi umwigeme ahari hose ku isi cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Kino ni kiganiro kijambo abanywanyi biradijwe ijya America nabo nyene baratanguye kutwakura ku murongo wa telefone bashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri uyu mukenyezi Winnie Mandela. Duhere kuwitwa Peter. Uraho neza Peter?
Ego ndabumva.
Bwa kwijambo.
Je manje bukeza bikogwa byakereje umukenyezi Winnie Mandela yarakoze mu Africa y'Epfo. Mhm. Ntanumva yuko yagiye kwigizwa nabo bakorana rero nkasaba nka muri East Africa yuko hovamo abagore baba intwari nkawe bagakurikirana ibintu byose bigiye ubuzima bw'igihugu mu kuyegereza abene gihugu baba bari mu ngwane kuko turamaze kubibona hamwe ibihugu byacu usanga iyo umuntu w'umukenyezi nimba amaze kuduka hejuru agashika mu bintu ntiyibuka baba bakenyezi bari mu cyaro ugasanga umamwidoga ariko nk'ubu bakuze nk'uko Winnie Mandela yakora bakimara bakaza bakamira mu banyagihugu iminsi yose basigura abeshya imigambi ni ukuvuga n'undi mukobwa cyangwa uhezo yo bakiri mu cyo bimuga kwaba afise icyumviro cyo guserura ku byerekeye igihugu nta kinya kubera babona uwo yoga kwaba ari imbere ariko wobo ino bamaze kwishikira ku butegetsi baca bagenda ntibasubira no kwibuka bamwe basiga kubatumba rero nk'usaba yuko wofata intumbero ya Winnie Mandela yoba yarakoze kuko ubu amategeko ari haratomoye ndi baza kwitusha urugendo uko umuntu afise icyumviro cyiza byogenda neza hamwe yigishe neza hamwe ugasanga arabaye abashwubaye n'umukuru w'igihugu.
Wakoze cyane Peter. Twakire na ego twakire na Thierry ku murongo. Thierry uraho?
Ego turaho kiganye.
Duhamagaye uri hagati Thierry
ndumbura mu Burundi.
Urakoze cyane iduga kwijamo.
Ego mundamukirije umutima bwa mbere.
Murakoze mwaramiriwe mwiriwe.
Ego mwiriwe ndabashimiye kuri iki kiyago yane. Umukenyezi kubyo wanze ndamubona mu bwa mbere ntwari ku rugamba kuko kenshi twagiye tubona mbere n'abagabo barinduka mu ntambara zikomeye amaze kubona kwasiga ubuzima. Umugabo urabona ko n'igihe umugabo yarapfunzwe yari mu buroko we yarubaho utaragenda arahangana na bajya bazungu arahangana na bajya abantu bari rero ndamubonamo intwari ikomeye cyane. Hanyuma ndamubona kandi nk'umuntu w'umuvugizi uravye ko yitayeho abantu bakenye abantu bagowe akababa hafi ndetse agashikana imbere y'ibyumviro byabo akenda akababwira naho yabona bitatoshye ama kandi kubwanje ndamubonamo nk'umwisha mbere yobera akarorero akinda abandi bakenyezi benshi uyu munsi b'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu gatanga ibira bamugihugu kandi bikomeye n'ibyo babivangamira.
Thierry ntitukumva neza uduzijwe uvuge utomora ntitukumva badutunga ntitukumva neza duzijwe.
Ego nari kumvuga ni kubonamwo umwigisha ko yobera karorera abandi ushobora kugwanya ibi bikorwa kuko hari bamwe bazirengagiza babibona n'igihe bashinzwe amabanga mu gihugu. Hanyuma agomba guherereza nibariza ngo mutumire ko avuga ko abizi cyangwa yabikurikiranye mbere yuko uno mukenyezi apfawe ni Mandela yari adezwe igihugu yari afite ikibanza cy'iterefone mu Muganda. Hanyuma nagomba mbaze harantu yavuze ko uyu mutambukanyi wa Mandela bagombye gucanamo mbere banacanye mu kumusa wa nyuma. Nagomba ndamubaza mbere ko Mandela apfa cyangwa mbere yuko umukenyezi apfa hari aho bigeze basobanukirwa ngo cyangwa hari uwigeze kugira gusa ngo ngo
wakoze cyane ibibazo byiza cyane Thierry. Madame Regine duhereye kuri Peter Kumbure na Thierry nabo nyine bavuze ibintu kimwe bijanye n'ubuzima bwawe ni Mandela uko kuntu yagumye abanyagihugu hafi nkuko wabivuze aguma muri ico kigwati cy'abantu aho nikora cha Soweto aha bandi bashatse kuja Kumbure mu mazu y'abatunze mu quartier mu bigwati by'abantu batunze abazungu we yagumye aho mu kigwati cy'abantu aho nikora. None wibaza ko Winnie Mandela nigiki camufashije canke camuteye intege kugira ngo agume mu banyagihugu Kumbure naho bari batangiye gutera imbere mu mugambwe muri politike nigiki camutumye ashaka kuguma aho mu banyagihugu ni navyo bagerageje gusobanura yuko byo bavyiza abo bakenyezi batangiye kuduga bo guma bari hafi y'abanyagihugu.
Nivyo nyene ndakubwira bimugira intwaro ibimugira intwari gusumba abandi yarumvise kuva kera ni naco mu bintu bapfuye ko utabagumye ruhanje udashobora kumva ibibazo byabo ugiye ukimanika hejuru udasubira kuganira nabo. Yarafise amazu ahantu henshi mu caro kugira ahaguma atembera mu gihugu kugira abagume iruhande agume abumviriza abeho nkabo. Nigeze agura ibintu y'amazu meza cyane yagumye ari umuntu asanzwe kandi yarafise amahera yo kugura byiza n'akarorero gakomeye kerekana ko yari intwari kandi mu by'ukuri novuga ndi yari yabyumvise imbere y'aba bose batabikurikije. Si
yavuze ati
barasabanye ikigongwe kera cyane ntibamaze iminsi badasabanye ikigongwe kuko barabyumvise kumwe ku mugabo n'umugore ko bigoye ku babana babyumvise kumwe ntibagiye mu kibinare ngo baharire ngo bagire iki babyumvise kumwe baragenda barasinya ni kubyumva gutyo ingene bavanye ntibavanye mu bintu bibi baravuganye nk'abantu baje ubwenge baravana kubera bari bamuremereye Mandela n'urugo rutagenda neza kuramo politike urugo rwabo ntigwari rumeze neza umwe wese muri traumatisme yiwe nkuko nobitsindiko novuga gutyo umwe wese bose bari abantu traumatize bari abantu bahahamuwe kugira ngo babane ntibyoroshye naho byo bari mukuremo politiki mwiyumvire gusa iyo abo bantu babiri babana bose bahahamutse
Kumbure politiki niwe yabaye nk'isubiriza ubuzima bwabo bwo mu rugo barayiguze
yego barayiguze irabagira ko impact irabakubita mu maso bose irabagira ko impact.
Thierry yabajije ati yarajejwe iki muri ibi bihe vyo vya nyuma yakora iki mu mugambwe canke mu bindi
yagumye akora mu bumuntu atwara abakenyezi mbere mu minsi ya nyuma yarigize kusura muri yarangenda muri parlement baramutora akagenda akagaruka akavayo akasubira akagesubira agatwara ashakiye kwitoza kuzi babwiye bwose ashakiye yarabivamo akaruhuka hama gashya kitoza bakamutwara ubunya yagumye atwara abakenyezi ari kuri komite itwara abakenyezi bo muri ANC
mu mugambwe uri ku butegetsi
mu mugambwe uri ku butegetsi yagumyeyo ariko yagumana iyo ntumbero ndakubwira nukuvuga esprit critique akaguma avuga ibyo abandi batubahuka bigenda nabi muri ANC bigenda nabi muri ANC na cyane cyane ahereye ku matungo bibi basigaye batunze gusumba abandi basigaye biba basigaye bicana basigaye bamagiye kandi barabavukanye ibyo yaguma bivuga
yabandanije
ntiyigeze agira avamwo gose kitse atangwe kugwara mwaka uheze antihigeze avamwo gose yagumye kuri umushomero bwa advisory board akaguma kuru mu guhanura umuhanuzi mukuru wa ANC aho hantu
urakoze cyane katubandanye ku murongo twakira abandi turafise Gabi uraho
muraho neza ijwi rya Amerika
turaho turashima
tubashimiye umwanya mwiza mwaduhaye ngo dutange ibitekerezo nitwa Gabe wandinze ndi mu Rwanda i Musanze icyo nifuje kubaza umutumirwa hari ibintu byiza Winnie Madikizela Mandela yakoze byafashije mwari ashaka rya ANC ndetse no kurwanya yavanguramo ku rya apartheid ni ibintu byiza tumushimira ariko nkabana mfite utubazo tubiri nashaka kubaza uwo mutumirwa akambere karagira kati ese ni iki abagore bari mu bihugu birimo amakimbirane nka South Sudan nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na za Central Africa na za Somalia ni ibiki bamwigiraho byiza byafasha ibihugu byabo kuva muri uwo mwiryane bigatera imbere aka kabiri nari mfite hari abasesenguzi nigeze kumva bavuga ko mu byatumye atandukana na Mandela ari uko Mandela yasohotse muri gereza agasanga Winnie Madikizela Mandela yaratotezaga abantu batavaga rumwe na ANC ese ibyo ngibyo byaba aribyo byagize impact ku kuba yarashaka kwiyamamariza kuyobora South Africa baraza kugira icyo batubwira murakoze ijwi rya Amerika dukunda ibiganiro byiza mutugeza
turagushimiye cyane Gabi duga kujya mu Madame Regine
ibibazo ni bibiri reka ntangurire kuri iki choroshe cavuze ngo yisha abantu turiko turavuga ANC mu ntambara imyaka 27 yamaze Winnie Mandela ari mu munyororo Nelson Mandela ari mu munyororo Winnie Mandela ari hanze imyaka 27 bavuga ngo yoba yarishe yaricishije cyane nta muntu n'umwe yishe wenyine yibishwe n'abantu bari mu mugambwe ariko wibaza ko abantu bishwe na ANC muri ico gihe batarujya mwana yishwe bashira kuri Winnie Mandela hariho abantu benshi bandi bishwe muri ico gihe kuko yari ntambara ya ANC igwana na abayoboye apartheid hari ntambara ni mu gihe cy'intambara nibaza ubu bofata umuntu wese afise amaraso ku ntoki bakamukura ku butegetsi ninde yohasigara Winnie Mandela nk'abandi bose ashobora kuko ntibyigeze bagira kuba afise nawe amaraso ku ntoki ibyo ni ibintu bisanzwe kandi bizwi icyo bapfuye na Nelson Mandela ye ibyo birimo kuko we yaramaze imyaka 27 ari mu munyororo akurikira bukebuke ibiba hanze ashitse hanze rero arabonye ibiba yasize hari mu iri bukebuke no violent ashitse asanga baricanye kugira bamukure mu munyororo baragwanye intambara irimo n'amaraso icyaka nukuvuga yuko ndihagira ubukonda na Winnie Mandela kuri icyo kintu kuko niwo wari umuderi w'icyo gihe baricana bose kandi wibuke abantu benshi bavuga ko ujya mwana bitwa ko Winnie Mandela yicishije
umwana yitwa Stompy tugerageje kubibutsa abatabizi ni umwana yitwa Stompy Seipi bamwageza ko yoba yarishe koko batoye ikiziga ciwe na hafi na y'urugo rwiwe
ego ujya mwana bavuga ko nkabuko anje yose yabahiga yahiga abana bose babingabure cyane cyane babasekera bakagenda kuvuga ibyo bakora muri polisi ni ukuvuga abantu babasekere batarujya gusa barapfuye benshi abantu bakora basekera ANC icyo gihe yakuye muri abo bantu uyu mwana n'urugamba rusanzwe ni uko kumva abandi bapfuye mu rugamba zose tuzi.
Mhm. Wakoze cyane ikibazo cya kabiri cyari kijanye.
Cya kabiri abagore bo mwigiraho mu bihugu byacu.
Cyane cyane bihugu birimo intureka yavuze nka za Afrika, nka za Sudan y'Epfo n'ahandi henshi.
Icyo bo mwigiraho nuko kuba umukenyezi umutegarugori nkuko bamwita mu Rwanda muri kujya muri politiki. Urumutegarugori urumukenyezi ni ikintu kigoye cyane gose kuko uri mu ruhongore rw'abagabo benshi kandi benshi badakunda ko umugore ajya muri politiki. Ni ukuvuga uhonyoye bagutega amahwa ngo uyagwemo. Ni ukuvuga utigeze kugumana umutwe ukomeye nka Mandela nka Winnie Mandela, umutwe ukomeye ukagumiza hejuru kuko unumye bakugira nka Helen Suzman yagendanye nabo mugabo twe tutazi. Ukuguma uko bari bakagumira iruhande y'abanyagihugu bakagumira iruhande y'abandi bakenyeza kumabumviriza nka kujya kwa Winnie Mandela n'umutegetsi yo twigisha twese ingene politike ikogwa ahubwo ikwigisha n'ingene bigoye kuko n'akarorero k'ingone bigoye agira imana ko yagumye ari batamwishe kuko mwibuke Indira Gandhi yarapfuye Buto yarapfuye abandi benshi barabishe we ntiyapfuye mugabo barakwereka ko urugamba rwa politiki atari urw'abakenyezi. Ni ukumenya ko ari politiki itoroshe uri umukenyezi nicyo kintu cya mbere bategezwa kwiga. Babishoboye baragunyereza, babishoboye baragukura, barashoboye no gukura Nelson Mandela mu nzira kugira ngo ababise naho bazanye ibyiyumviro bigenda bijya kure.
Turumva ko yego ni urugamba rukomeye cyane umukenyezi kuja muri politike. Tubandanye tuganira uraza kutubwira bimwe mu byo abakenyezi bokora muri urwo rugamba nyene, bimwe mu byo kumbure bashobora kwiga nk'ivyo Winnie Mandela yakoze kugira ngo abandanye abaho kuko benshi nk'uko bavuze barabishe. Uratubwira ibindi mu byo bogerageza kuzabarakora n'imigambi bozabarakora kugira ngo batere imbere muri aya mabanga yabo ya politike cyane cyane. Tubandanye ku murongo twakire n'abandi. Innocent aradindiriye, uraho neza Innocent?
Yego ndiga.
Nduga kwijambo.
Yego ikintu bona kugerekera abakenyezi nabo nyene barakoreye nko kujya mu nzego guharanira n'igiti bakaharanira nk'ubukuru bw'igihugu bagashikana nk'ibyo Mandela yakoze kuko nka Mandela dufatiye akarore kuri Mandela yakoze ibintu byinshi. Yarahuje Abanyafurika kandi yarahuje n'Abarundi kugera dushike mu mahoro n'iterambere. Nufata nka Mandela kubwira abe imboneza ku isi tugafata tukanwa nk'abagore nabo nyene bakaca nko mu nzego bagaharanira ubwigenge bwabo kuko ntibakumiriwe bakaca abaraperezida n'abandi bakore bose bongera babavugira. Icyo nicyo kibazo n'icyumviro na resi.
Urakoze cyane Madame Regine kuri ico nyine Innocent avuze. Yavuze ko byo byiza abakenyezi bagiye baraja mu nzego ni bimwe mu byo bokora kugira ngo baseruke basurure imvyimvyo vyabo n'imigambi yabo. Ariko hari n'ikindi dusanga akenshi tutabona mu bijanye n'abakenyezi bari muri politiki. Usanga akenshi bataja muri politiki mpuzamakungu. Abakenyezi benshi muri politiki y'igihugu usanga bayijamwo bayijukira, ariko simbona cyane ndakeka ko politike mpuzamakungu nk'uko kumbure Mandela yabikoze akazaraja mu bindi bihugu agerageza kumvikanisha abantu ku rwego mpuzamakungu. Ni kuki akenshi tutabona abakenyezi baseruka muri urwo rwego?
Kenshi kanangure kuvuga ngo ntibakumiriwe, nibyo abakenyezi ntibakumiriwe. Abakenyezi batanguye kwinjira muri politike mugabo baracari kuri kwa rwego nk'uko ugena muri politiki ugacunuma kugira ngo ntihagire kikubako sinzi ko mubona ko abakenyezi bari muri politiki kenshi mu bihugu byacu urababonamo mbere n'umurongo n'igitigiri cyatangwe kwa kinini bukebuke biriko biraduga ubwabo impact icyo bari kwarakora n'ukibona bakora nk'abagabo nibyo nshatse kuvuga bakora nk'abagabo ntateye kuri nta kintu bakoreye abagore kibona bashobora gushyigikira nta nguvu nyinshi bafise kuko barazi yuko kugira ngo ume ngaha ntegerezwa kunuma nkaguma hasi nkitonda nk'abasaba niko nshatse kuvuga icyo bateze kumva ni uko habaye umwe baramuca umutwe babaye babiri bo ugica imitwe ibiri umugabo babaye ijana ntibazobaca imitwe bavuga bazi kuvuga bakunda kuvuga bakavuga ukuri nta kibazo bashobora ari benshi ikintu gituma babanumisha ni uko ari umwe cyangwa babiri aba aca yitwa umweruzi umugumutsi hakurya nyine kwa Winnie Mandela baraguha izina bakagutorera izina bakagutorera huge aho bagucira kugira ngo ucike intege uri umukenyezi ntusubire kuvuga no gukora hanyuma nkabibutsa kuguma iruhande y'abanyagihugu ni ikintu gikomeye cyane gutangura ibigambi y'abanyagihugu imbere y'imigambi yawe kuko ibyawe kuko wagiye ku butegetsi uvuga ngo ngiye gufasha abanyagihugu ukabaguma iruhande kuko barabibona ko wabaye musitanteri ugaca ugendera muri jeep ko wabaye kuri ntuzi ugaca wubaka amazu atatu abanyagihugu barabibona n'ahatacu baba bashoboye kandi mu kuja mu byo wavuze ko kuja mu mahuze mu mpuzamakungu wibuke encore fois ko abo banyepolitike baragabwa ndaguha akarorero mu Burundi dufise abagabo batatu badutwara tuba dufise president tukagira vice president tukagira deuxième vice president tukagira abaministre angahe urumva abagabo batwara uwo mu Burundi kazi ari muri politique atarungitswe nabo bagabo batatu badutwara i Burundi je tuje kudiko dutwarwa n'abagabo batatu hari mu gihugu kirimo abakenyezi batari yumvira ko boshaho batwara ari batatu bakabona ko ari bisanzwe urumva ko batara persa batarashe ronkaho baca ngo batewe bashike hanze naho bamwe bagerageza ku giti cyabo ukabumva ariko mu mapolitike amwe cyane cyane mu bijyanye na abantu bagenda mu bintu byoroshe bitotuma babafata nabi nka resolution de conflit bakaca bajya mu bintu bijyanye n'amahoro kuko bagiye mu bintu bijyanye bibabaza nk'akaroro nk'ibijyanye bijyanye na violence envers les femmes kujya kugwanira kufata abakenyezi ku nguvu gukubita abakenyezi ukabivuga gutya nk'uko uri kubivuga mu radio birababaje bituma babona ko umwerozi urumva ibintu nk'ibyo badaprefera bakashaka kuja mu hanze bavuga ibintu byoroshe nk'amahoro gufatanya abantu
ariko tubona shima n'intambwe bageze ko kuko mu myaka tukumbure nk'imyaka 10 iheze 15 iheze nta bakenyezi bari mu nzego nk'uko tubibona uno munsi nta baseruri jambo turabaronka benshi baza kwiradisha kujya Amerika bakashikiriza imigabo n'imigambi y'intara barimwo kumbure navyo nyene byo bari byo gushima kuko hari intambwe batarashika ko ariko biraboneka ko biri mu nzira nziza
biri mu nzira nziza cyane rwose muri 1998 naravuze ndi muri 1998 naravuze ndi abakenyezi barafatwa ku nguvu abakenyezi barakubitwa ndi mu nama muri Novotel securite abantu bitwa muri securite kera baciye banduka muri Canada bukiye muri tondo rwose no baramfunga mvuze gusa ko abakenyezi bagwana bambye abakenyezi bakwitwa mvuze ko urumva aho bigeze uyu munsi ntacu nabo ndabisubiyemo mugambiro wa 1998 narabivuze ndahakwa kuri zira nafashe indege ikurikira ngasubira muri Canada nirutse mvuze kubera navuze ko basirikare uwo babafata abana bose babo bari kwarafata abana ku nguvu mu makambi no mu ishyamba. Ariko uyu munsi urabona ko bivugwa nshaka kubwira ko intambwe ni ndende cyane gose abanyepolitike bariko baraduga ni question ni munota no mu bijoshika ndafise icyizere gikomeye kuko bariko baratangura gukora naho nkuko nakubwiye batangurira ku byoroshye gufasha abashonje ibyo bita donc humanitaire kugira militantisme muri humanitaire gufasha abakenye abagowe n'ibiki
byo bibazo by'abanyagihugu
birengana neza gusumba aho batangura ibigoye militantisme bigoye nka ijyanye n'agateka kazi na muntu ijyanye n'agateka k'umukenyezi cyane cyane kuduza imigeme no mukubwe ariyo igoye ariyo itanga amazina ariyo igoye cyane gukora kandi ari bikenewe.
Urakoze cyane n'ukuri ako karere utanze witanze ko biraboneka koko harabaye intambwe nziza kuva ico gihe no gushika n'ubu. Reka duhe akaryo na Mugabe yihanganyije ku murongo. Mugabe uratwumva?
Turabumva cyane bose mu Rwanda.
Duzijwe?
Turabumva cyane mwari ku kiganiro cy'ura madamu wahoze ari wa Mandela. Uyu ni Mandela witabye Imana. Ibyo aba yarakoze abantu bashima, ariko njyewe si Sindi muri urwo ruhande. Mwanyuma?
Ego, turakumva ariko ongera uduje ijwi gato.
Ego, reka ndumve. Alo?
Oui, turakumva.
Ubu mwanyuma? Njyewe ntabwo ndi muri urwo ruhande abantu barimo kumushimagiza. Kuko usanga kenshi na kenshi iyo umuntu apfuye aribwo bavuga ibyiza bye bakamutaka, ariko hari ibiba yarakoze ahubwo sinibaza impamvu baba bataravuze ibibi bye nubwo yaba yarapfuye, ariko ibibi bye byakoze. Kuko Mandela afungurwa muri 1994 1990 ngira ngo sinibuka neza, yasanze yaje atandukana na Winnie Mandela kubera ibyaha yakoreraga. Yasanze yarakoze yarishe abantu batavugaga rumwe, asanga Mandela abona ko atabyihanganira kugira ngo bakomeze babane, ni nayo mpamvu batandukanye. Rero nk'abo bantu bapfuye bitewe n'uwo Mandela nawe yakagombye kuba yarababajijwe, ahubwo nibaza impamvu sentare itamujyanye mu rukiko ngo imubaze imuryoze ibyo byaha yaba yarakoreye abantu. Kuko Mandela niba yari umugabo we ariko akumva ko atabana nawe kubera ko yasize yishe abantu, yasanze yarishe abantu, ndi numva ubwo nabyo barakabaye baramubajije aho kugira ngo dukomeze dusimagije ibyiza ngo yaba yarakoze. Murakoze iki gitekerezo cyanjye.
Urakoze cyane Mugabe. Tugakwije mu Madame Regine.
Ibyo avuze icya mbere cyo navuga nti si abantu yishe, abantu bishwe na ANC. Yishwe na ANC, hari abantu benshi bishwe na ANC yari mu rugamba. Ni nk'uku twovuga tuti iyindi mihari yose yagwahanye yishe bangahe. Umuntu bamwagiriza ndi uriya mwana stompi, uriya mwana bavuga ko abo abamuri iruhande bishe, ndiko navuga umuntu umwe. Hanyuma nk'uko nabivuze kare, Winnie Mandela na Nelson Mandela bavanye cyane cyane kubera ingene bameze, bamenyanye bakuze, nari nabivuze kare. N'ingene bamuremereye, barabiye ku ingene ameze, basubiye kumenyana, bahuye haheze imyaka 27 batabana, imbere yaho babanye imyaka 5-6. Abantu benshi nicyo kintu bahaye insiguro biriya bintu. Ni nk'umugore n'umugabo asanzwe, nk'uko nabivuze, bakubiye muri politike ubashyire hamwe urabe ibyo baciyemo hama bahure ngo babe mu nzu imwe, biragoye. Nta kintu Winnie Mandela ibyo yakoze babigwije n'ijana. Abantu ibintu bamwabwiriza umwe wese muri bariya bose yarabikoze, umwe wese ku giti ciwe, ashizemwo aba bose batwara igihugu, ushisemwo aba bariko baratwara ubu, bari mu muhari umwe kandi barica abantu bariko barabavuga kuri muri police abirabure babinjiramo bakagenda kuvuga ibyo bariko barakora ibyo bariko barapfunika muri politique ibyo bamwagiriza barigwizanije muri media irigwizanijana gusumba ibyo abandi bose bakoze nibyo nshaka ko twumvikana ko babigwijije kubera umukenyezi barabigwiza cyane 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 no kubera ari ruhande y'umuntu mu by'ukuri yitonda cyane
kandi ko yari umuntu haranira gukore kudakoresha ingufu cyane kumbure bigahura nuko umukenyezi we yarafise wavuze karakteri ikomeye uwo mushahe usa n'userura ibyumviro mu buryo bukomeye cyane dukaduhe akagiyo na Deo Deo uraho neza alo Deo Deo telefone yiwe iracitse ariko tugerageje kubandanya ikintu kiyago madame turi kumwe ni madame Regine Cirondeye n'umukenyezi w'umurundi kazi yaba muri Canada yakurikiraniye hafi ubuzima bwa Winnie Mandela akaba yarayinanditse ko analyse urwandiko rwerekeye abakenyezi n'uburyo batorera inyishu amatati femme et resolution des conflits urakunda cyane uyu mukenyezi Winnie Mandela kumbure ko batabizi n'ivyo twashikirije ariko ufise n'umukenyezi ufise n'umwana uwise Winnie uko kukunda Winnie Mandela cyane gose muri imyaka yaheze n'igiki wize nk'umukenyezi kuri we mu buzima bwa misi yose ubona kigufasha mu buzima Winnie Mandela
ikintu cy'ambere nize nuko umukenyezi ateza ni ntambara igoye kumukenyeza muri kwitwa umukenyeza muri politiki ukagumana kumutima ugende muri politiki witeguye hanyuma umenye ko haba mu mitego na cyane cyane itegeko kuhaba ijanye n'ibyo ugushurashura ko bagutega imitego y'abantu bagushurashuza bararaba bakaraba n'ingene bitwara mu byo ku sindinga no byo
mu rugo
byo kandi ukora mu rugo
muzima bwa misi yose
kuraba na lupe n'amatara manini bakurabisha nukuvuga witwara ukundi utitwara nk'umunye politike jewe naramukunze kuva ntangura kumwumva kandi namukurikiye hanyuma tutangura kwiga ndasoma ibintu byinshi yanditse nkabona ingene bamufata ntibamufate cyo kimwe n'abagabo nk'akaro bibaze barakinye sinzi ko mworaba filime banditse kuri we Winnie Mandela yaravuze ko baraje barandika filime kuri we babaza abo bagabo filime kuri we ntibigeza bamubaza iyo filime irasohoka muri Amerika uribaza nk'ubu banditse filime kuri Putin hama ntibamubaze icyo abyimbira ku iyo filime igasohoka muga kuri we yarasohotse yavuzwe muri iyo filime n'abantu bamwanka iyo filime irasohoka niyo yagaburiye isi yose icyo ni Winnie Mandela ari ni gutyo bakora mu kugudetuza mu kukwica umuntu aragira communication ikucafuza atacho wayibuze ko sabo byiwe yagiye kwandika ku buzima bwiwe wasanga atacho bikora urazye publicite yakozwe ku izina ryiwe atarimo no ninga ibyo byose ukamenyane witwara ukagerageza kutabaha umutwe icyo wafatirako kugira ngo bagucyoze umuntu akavuga ngo gusa ujya muntu ngo areruba ariko ntavuga ati ujya muntu arerura yarajyamanye nanaka nk'akarorero naho novuga babariye kubivuga mu telefone agirira n'ibindi akabura icyo avuga mu kugutafuza akavuga gusa ngo urerura afite amanyama ibintu bitagira aho hera
cyane cyane ibintu bifatiye ku muco kama y'ibihugu byinshi cancana nko muri Afrika aho kumbure imico ivuga ko umukenyezi adakwiye no guseruka canke atagiye kuvuga iyo hari nk'abagabo birumvikana ko hari imitego myinshi wakoze cyane gose Madame Regine Chirondeye ku mpanuro n'ivyumviro byinshi washikirije n'ibindi byinshi watwigishije kubijanye no umukenyezi Winnie Madikizela Mandela aheruka kwitaba umuremyi yahoze ari umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure muri Afrika y'Epfo yitavye umuremyi Winnie Mandela ku itariki zibiri z'uku kwezi kwa kane umurakoze rero mwese mwashikirije ibazo n'ivyumviro twizeye ko abakenyezi nabigeme bize byinshi kuri Winnie Mandela cyane cyane abo bipfuza kujira mu nzego za politike mu bijanye na politike mwari muri kumwe na Aurélien Nitanga ishaka kwishwa rya Amerika ndabifurije umunsi mwiza
ibiganiro bica kwishwa rya Amerika.